zambira samirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Mwiriwe mwese muteze yo mi radio Inzamba gatika kawe kaze mu makuru twabateguriye yo kuri wa 13 munyonyo 2022. Suspendi w'Imana ni watuma hano majwi yabashikira inyigo nkuru nkuru ziyagitse. Inyuruzwa ry'abanyagihugu ryabaye indanse mu Burundi muri bino bihe turimwo, abenshi mu bafatwa n'inzego z'umutekano nta umenya irengero ryabo mu muhari iteka uharanira gatya kazi na muntu mu Burundi bakabona ko leta ya Varisito ndayishimiye ibifisemo uruhara kubera tacho bakora kugira ngo abanyuruzwe bamenyekane iyo bajanywe muravyumva mukanya. Naye mu bijanye na politike ubutegetsi bwa Farisito ndayishimiye bukwiye kwemera kugirana ibiganiro nabo bitavuga rumwe kugira abarundi baronka amahoro. Muraza kumva murano makuru bamwe mu baganiriye na Radio Inzamba inyuma yaho umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres asavye mu rwandiko yasohoye ko hobi ibiganiro bidakumira. Mubijanye n'indero mu mpera zano makuru tubashikana mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Muyinga ahavugwa ubukene bw'intebe mu mashure atari make yo muri iyo ntara ya Muyinga, ico naco kikaba kiri mu ngorane zihanze igisata c'indero mu ntara kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kuramutsa nongera kubipfuriza ikaze muri kano kanya. Inkuru imwimwe ukwayo, ibyaha byo kubugwa irengero bibandanya kuvugwa mu Burundi. Leta ntigire ico ibivuze ko mwishyirahamwe iteka rihanira gatya kazi na muntu bavuga ko mu gihe abatabariza ababo batabona utwigoro twa leta ko gukora amatohoza ari kimenyetso cy'uko leta ubwayo ifise uruhara ku bantu babandanya kubugwa irengero mu Burundi. Ansha niko yagize arongoye rigiteka umvirize
ishami rigiteka yitse ko turabona ubu na gahomera bunwa kuko turabona ko kwica abo bita ngo na bafite ubutegetsi kuri buza byabaye mu kandi ya mutwe mu aho mbese mbere bikeye n'ubwoba kuko leta yari ina na kimwe bikora ko icyo rigiteka yinjira nuko ifite n'ukuboko mu gihe abantu babiruzwa bakishwa mugabo ndingire haba amatohoza kugira ngo abakora bafatwe ibibazo yuko ari ibintu biko bikorwa biko bitegurwa na leta ihanze icyo gisinyiwa gisigaye ni uko umuteka semerera amakungu nuvuga mpereye ku bihugu mu karere hama n'ibindi bivugara ku mutwe international ndetse bakira no ku basanzwe bafashe u Burundi kugira ngo bagira icyo bafashe bafashije kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare n'ahandi ho ibibazo kuko utabazi ntatabagwe abatatabaye babasimuhara nabo.
Ishirahamwe rigiteka ibishikirize mu gihe abagabo babiri baherutse kubugwa irengero abo nabo akaba ari uwitwa Emmanuel Ndayikeza avuka mu ntara ya Makamba bena Mushingwamanza Jean Marie Nzotungwa n'Imana ababo bakaba bakirangisha iyo ababo batwawe. Ibiganiro rero bidakumira byasabwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu cegeranyo aherutse gushira habona bishobora kuba nk'indoto kuko inzego nshasha zirongoye igihugu zamaze gushigwaho. Ibyo bivugwa na bamwe mu Barundi bavuganye na Radio Inzamba gatika kawe, abandi babona ko amahoro aruta byose ko rero ubutegetsi bwo kwemera kwicara hamwe n'ababugwanya kugira impore igaruke mu gihugu. Tubumvirize
nibaza ko akamo kumunyamabanga mukuru wawo ni harisho kazoshika ko mukondo za leta y'u Burundi kugira ngo iganire nabo batavuga rumwe mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu, kuko leta y'u Burundi ubwayo bigaragara ko atagaciro na gato igiha ONU. Ibigaragarira mu majambo atandukanye aba bategetsi nyene bagenda bashikiriza aba bategetsi nyene nta gaciro na gato bahe ibiganiro, babona ko ikizotorera inyishu ibibazo bya politike mu Burundi ari ikigwanisho hamwe no kugandagura uyo wese afise ibyumviro bitandukanye n'ibyabo
kugagaye n'agasuzuguro bagaya leta y'u Burundi baita ibiganiro bidakumira bifatiye kubinyoma ibiganiro nyuma yuko bitoshoboka mu nakenewe ubundi leta y'u Burundi iri mu mahoro n'umutekano ntangira ngo de intoki zanatiriho u Burundi buri mu mahoro n'umutekano duhanzwe no gushyira mu ngiro imigambi ya leta mbyeyi yo guteza imbere igihugu mu mpande zose n'iterambere kuri bose ibiganiro nibaza ko ari babandi baguma basamaza imigambi ya leta nyuma y'uko itoba bishoboka ntibinakenewe mu Burundi nta njyane ziriko ziraba
ibiganiro nta nyishusho ushobora gutora Burundi kuko icya mbere ni ibintu byaramaze kuyanga kuva kera urafite ko bamaze guhindura constitution kimwe nk'ibyo baramaze kubica ibintu byose ijya constitution nshyashya bagize ituna en faveur ya perezida nta avantage umwe w'igihugu ayikuramo cyane byose bija bishigikira abategetsi nyine ibiganiro baradorganiza barabe kwa icyo bamwe ariko njyewe ntari mfite net fair brem
kimwe kano kanya nta mahirwe nabiha kubera ubwa mbere abarwanya leta y'umuheto nta nguvu bararonka zo kwemeza ibyo biganiro ayishimiye n'umugambwe wiwe SNDD-FDD ubwa kabiri abanyepolitiki bahunze nabo nyene uri kuraraba basa n'abari mu itiro nta gikorwa bari kubarakora ubwa gatatu amakungu nta nguvu yigeze ashyira kuri leta ya SNDD-FDD kugira yemere ibiganiro nta bikiriho na kimwe rero cyatuma leta ijya mu biganiro keretse ibyo mvuze haruguru bihinduka kubivuga n'ibisanzwe murenganzira bwiwe ariko igihugu cy'u Burundi kimwe n'umutekano kimwe n'umutekano kubera amatora yarabaye hashyirwaho inzego zivuye amatora kimwe n'uko kimwe n'umutekano kubera hari n'impunzi yarahunze ziri kugira ahunguka kwa cumi n'irekare yahawe amatora n'ayo mu Burundi hari abahunga mugabo kigiye cyocu aho guhunga abahunguka imba rero rero abavuye mu nteko y'umutekano ni abantu baje guhemba na mukuru wabo bakamuha amafu atari yo kumbuza politiki bifuza ibyo gushyika ubutegetsi ariko rero barindire amatora ya muri 2025 n'undi cyangwa amatora na 2024
intambwe umunyamabanga mukuru wa Nations Unies ateye ni intambwe ikomeye cyane kuko nta wundi muti ushobora kuba wugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi atari ibiganiro bidakumira bihurikiyemo bose nk'abarundi kuko abegwa n'ibibazo baticaye hamwe nta kindi kintu cyoshoboka birashoboka kandi ndavyizeye kuko nta gihugu gishobora kunanirana muri ino si iyo umuntu ashaka amahoro yemera n'ibiganiro kugira ngo amahoro agaruke kiretse niba bashaka intambara
Antonio Guterres akaba yabisavye rero umucegeranyo cagiye habona kuri uyu wa kabiri ko ibiganiro birimwo bose begwa n'amatati y'u Burundi kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu Burundi Urunani rw'abarundi baba mu gihugu cya Canada rurateye umutima uhagaze n'ifungwa ridakurikije amategeko y'uwahoze ari umushinga amateka Fabiano Bancijyaniro afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kubwa Apolonisi Mbizi cegera cy'umunyamabanga nshingwa bikogwa muri urwo runani ifungwa ryiwe ngo byerekana ko intwaro ya SNDD-FDD idashobora kwihanganira na gato uwo wese azohirahira ngo ashyire habona amabi akogwa n'uyo mugambwe akamyisha kandi ko ugorunani ruteye ubwoba n'amagara yiwe ariko arasinzikarira mu Mpimba umviriza uno mufasoni
Nyanse de Burundi du Canada ibona kwifungwa rya honorable Fabien ari uburyo bw'intwaro ihari ya SNDD-FDD bwo kutihanganira uwo wese ashaka gushira habona ihotera rya kiremwa muntu n'ayandi mabi yo bakorwa cango kuvuga ibihushanye nivyo biyumvira kini nacho vyerekana uburyo bwo gutera ubwoba uwo wese azohirahira ngo ashira habona ivyo byose biteye kubiri nivyo butegetsi gushaka mbere nabitorewe n'abanyagihugu barimwo abese kandi itewe impungenge n'amagara n'umutekano muke bya honorable Fabien turavye uburyo afunzwe mbere akanahohoterwa mu kumushira ahantu umwijima canke hari uruzuba rumurasirako hato cane atagira misaganirizo Alliance des Burundais du Canada ifatanije n'ayandi mashirahamwe nka Musée de l'Holocaust Montréal Comité National Arménien du Québec Centre Kemara yitaho agateka ka kiremwa muntu akongera akarwanya za genocide zarandikiye abakuru b'igihugu cy'u Burundi hamwe n'abatwara igisata cy'ubutungane mu gihugu zisaba ko honorable Fabien yorenganurwa akarekurwa atakirinze gusabwa na kareko arumushinga ntahe arwanira gateka kazi na muntu kandi atari umunwa ngo avugire muvumbi kumuvumba mu kuvuga kuri aserukira abanyagihugu bamutoye.
Tubutse ko rero wahoze arumushinga mateka Fabien bacinja nino amaze ukwezi kurenga mu ibohero rikuru rya Mpimba akaba yafashwe yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no gutyoza inzego za leta nkuko byashikirijwe aho ni mu gihe akiri mu mabanga yiwe atasiba gukebura abarongoye leta y'Ubujumbura mu bijanye no kubahiriza agateka kazi na muntu. Muriko mukurikira makuru ya radio inzama agateka kawe mukanya tuja mu gisata cy'indera
nibandi babangamirwa n'ikiza cya coronavirus. Abantu bose barashobora kwandura umugera wa coronavirus. Abashaje, imiyabaga, abana ndetse n'inzoya. Ariko hari imigwi y'abantu babangamirwa n'icyo kiza gusumba abandi. Nabakabari abashaje n'abagwaye indwara nka diabetes, asima, umugera wa sida n'umutima. Birakenewe rero ko iyo migwi y'abantu yitwararika bimwe by'akarorero uburyo buzwi bwo kwirinda coronavirus nko kwamabambaye agapfukamunwa, gukaraba kenshi iminwe hakoreshejwe isabuni no kwirinda ingendo zidakenewe.
Ako na akamo ka hajyu inzamba agateka ka.
Ubukene bw'intebe bwabaye ndanse mu mashuri atari make yo mu makomine ya Muyinga ni giteranye na Butihinda y'intara ya Muyinga mu kimwe mu zindi ngorane zihanze indero muri iyo ntara. Ibyo bishikirizwa n'abajejwe indero mu nama n'abashingamateka bariko bagirana n'abarongoye abandi mu makomine y'intara ya Muyinga. Tubishikirizwa na Eddie Claude Nazwe.
Intebe zirenga 22 ngo nizo zikenewe mu ntara yose y'indero ya Muyinga. Nkuko bajejwe indero babimenyesha amakomine ya Utiyinda giteranye na Muyinga asanzwe afise abantu benshi akaba ariho ingorane yo kubura intebe yibonekeza cyane cyane kuko hari abana benshi biga bicaye hasi aho zitwa ko ziri naho ku ntebe imwe imwe hakaba hicara abana bane canke barenga. Nkuko bajejwe indero babandanya babimenyesha mu nama abashingamateka bamaze iminsi bagirana n'abajejwe indero mu ntara ya Muyinga. Icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka muganga Sabine Ntakarutimana asaba abarongoye intwaro mu makomine ku nzego zitandukanye kugira ngo abo icyo kibazo mu gufasha kugira izo ntebe ziboneke batarinze kurindira intererano ya leta gutyo ngo abana b'Imuyinga baronke ubumenyi buzotuma biteza imbere bagateza imbere n'igihugu cyabibarutse.
Arakoze Di Claude nini nahazwe impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murongwe mu gihugu cya Kongo ziraraje ushinga n'imicafu basanga mu mazi yava mu mahobine aherutse kubakwa muri iyo kambi. Bavuga ko batewe ubwoba cyane cyane n'amagara y'abana babo bagasaba ababijejo kwiga icyo kibazo hakiri kare kitaratera ibindi bibazo ngo byunyure ubuzima bugoye impunzi zisanzwe zibamwo muri iyo kambi. Umviriza
watu kumbu mtu mwota mma na abufita kamaroko kwe chinzoka alikuru umba emu ya chasa mwaka kuhoko kandi bido yari igizi bido yari ayogeji asha sangarero aduko hoko agesu kwa maazi mwangwe asangu duko hoko tulimu maazi urumba nukuri jobombo ubuchafu burimo sinzo kumuti mushiramo umuti mushiramo kuhoba utuicha nyabuko hoko sindavizi
ili nuduweze kubona vila dutangaje babugango batu lungiki ya maazi meza aliko tugize turavoma dusanga ibinyamurobo muri nyamazi kwasa abajejwe isuku ko bazabara kwikena ya mazi n'abajejwe amagara y'abantu kugira ngo baduha amazi meza. Urabona twahapa tuzaturagwara zangwara kuko urabona biragoye nk'ubu muri hi gihe ubucafu umaze kuja mu nda y'umuntu nawe umenye yuko hasteza kuzingwa.
Ibyo nabonye kwibomba napomye nsuku y'ibyombo ngize mvome nsanga mu kinyamuro abansangamo n'ubundi bucafu bupfungagurika. Nosaba yuko bore bukuntu bokoze ibyo bintu biri mu ayo mazi bakadushiramo umuti bakaduha amazi asukuye.
Ubwo boko twogwara inzoka n'izindi bigwara bibyaduka umuntu kwiye ukwica nyabukoko dushaka yuko bosha kurikira ikibazo n'ingoga kugira nitumeregwe nabi.
Radinzamba rero tukaba twarondeye abarongo ikambi ya Murongwe iri ngaho mu gihugu cha Kongo ariko turabakena. Mu gusozera ano makuru twibuke bagenzi bacu bikinyamakuru iwacu barumanije uno munsi imisi 389 bafundiye mu ibohero rikuru rya mpimba bakaba bahagaritswe kwigenekezo rya 2022 gitugutu mwaka 2019 abamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu bakaba bahagaritswe mu gihe bari bagiye gutohoza ibijanye n'ingwano zariko ziravugwa hagati y'abagwanyi bari bateye igihugu hamwe n'inzego z'umutekano abamenyesha makuru bane kuva bakaba baci bahagarikwa bagirizwa kuba bashatse kwifadikanya n'abateye igihugu ico gihe kwigenekezo rya 2022 igitugutu 2019 abamenyesha makuru bane rero n'ubu bakaba bavundiye mu mvuto ataco bazira uretse umwuga wabo amashyirahamwe atandukanye y'abamuza makungu nayo mu Burundi y'abamenyesha makuru akaba adasiba gusaba irekugwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu kuko atana kimwe bazize uretse kuba bakoze umwuga wabo radio Inzamba n'ubu ikaba isabire kugwa ryabo eka ndetse ikaba ibandanya gushyigikira bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu tubabwira yuko ejo buzoca. Ninonga rero duciye dusozera ano makuru twa twabateguriye nkingurukire mwebwe mwese mafasha kanya kanyu kuko yakurikira nkingurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose bamfashije kwiyegeranya yakoze wari mu ngabwe ivyuma Josephine Uwimana mugire wikende nziza.